Iyi muva ni radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi genekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi muri 2017 muri cya 18 muri kumana Jo Diane na Hazwe indongo ibiganiro by'uno mwanya
babishyize mu minwe y'abikorera utwabo natwige twogira ingorane kubera uwo cy'usanga uburaro umengano bw'abantu bafise amahera
nayo dusanzwe dutanga ubu hariho beshananira ahubwo binashoboka leta yoshyiramo n'ubundi buryo ku buryo botugabanya.
Aba ni bamwe mu bana biga amashuri y'indaro mu ntara ya Murambya hagati mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ari nka hamwe leta ya Burundi yoshira mu minwe y'abikorera utwabo amashuri afise uburaro nk'uko bitegekanijwe mitegeko riheruka gushyirwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu byokora hanini ku mwana wa Nyarucari. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Agataha abanyagihugu muri Congo basaba ku ikambi ya Rusenda yo kugwagwa impamvu muraza kuyumva. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko kuri uno wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko irahimbaza ukwikukira kwayo umunsi wagizwe uwo guhimbazwa mu gihugu cose kuva mu mwaka w'1941. Uwo mugigwa wo guhimbaza umunsi wo kwikukira watanguye mu kinjana ca 18 itariki ya kabiri z'ukwezi kw'indwi niho inama nshingamateka ku mugabane wa Amerika yemeza umunsi wo kwikukira. Inyuma y'iminsi ibiri abaserukira intara 13 zari mu bugerwa baratoye ibwirizwa rigenga ukwikukira kuri uno wa kabiri. Rero hano muri Amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi baraza kuba bari mu birori byo kurorera imicanwa iza kurabaganira mu kirere mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi ukomeye mu buzima bw'igihugu. Mumenya ko muri kahise ka Leta Zunze za Amerika batatu mu bahoze bayoboye Amerika bitavye Imana ku itariki ya kane z'ukwezi kw'indwi muri bo murantunga harimo nka John Adams perezida agira kabiri wa Amerika hakabamo rero na perezida yanditse rwandiko rugenga ukwikukira yahavuye abana umukuru w'igihugu cya Amerika agira gatatu hamwe na James Monroe umukuru w'igihugu cya Amerika wa gatanu. Abategetsi mu gihugu cya Nigeria batangaje ko abagwanyi bikekwa ko ari abo mu muhari wa Boko Haram bishe abantu 9 bongera abanyuruza abandi batari bake mu gitero cyabaye mu manuko bw'igisagara ca Ngalewa. Abategetsi bavuga ko abantu baje bitwaje ibigwanisho bari ku mafarasi bagiye batwaye abantu bari hagati ya 30 na 40 bagize ahanini n'abakenyezi hamwe n'abana. Ico gitero cyabaye ku munsi w'Imana. Abagwanyi bavuga ko abo banyuruje batazore kugwa abagenzi babo bari mu gasho batarekuwe. Ico gisagara kiri hafi y'icitwa Difa ahadi habereye ikindi gitero ku munsi wa gatanu naco nyene kikaba cari citiriwe umuhari wa Boko Haram. Tubutse ko umuhari Boko Haram watanguye ibitero vyawo mu buraruko bushira ubuseruko muri 2019 mu nyuma uhava ukwiragira igihugu cose ca Niger. Abanyagihugu bashika ku 20,000 baramaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero nayo abaharugwa mu miliyoni 2 bakaba barataye iza abo. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yatangaje ko yiyemeje kuzokubahiriza ivyo yasezeraniye mu gihe cimye yamamaza mu ntumbero yo kuzana hinduka ridasanzwe muri ico gihugu. Ivyo Perezida Macron yabitangaje imbere y'inama nshingamateka kuri uno wa mbere. Ingingo ya mbere yiyemeje guhindura ijanye no gukura igihugu mu bihe bidasanzwe cinjiyemo kuva muri 2015. Asezerana kandi gushiraho ingingo zijanye n'umutekano kugira ngo hatuze ibitero vy'abiyahuzi n'ibikorwa vy'iterabwoba. Perezida Emmanuel Macron yavuze kandi ko leta arongoye izogerageza uburyo bwose ikinga kugira ngo ntihagire ikindi gitero kiba. Yatangaje ko ari vyangombwa ko haba kubahiriza ubwigenge bwa buri muntu mu gihe abajeje umutekano bazoba bariko barashinga amategeko ajanye n'umutekano. Njuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika muri ko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi kwari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara Ijwi ry'Amerika tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ubushikiranganje bw'indero bonako mushikiranganje bw'indero mu Burundi bonako abikorera utwabo bazukemura ikibazo cy'uraro ku banyeshuri baziga bataha mu mihana iwabo niyo mugambi wo gutunganya gushasha amashuri y'uburaro mu Burundi utegekanya kuzogabanya amashuri washigwa mu ngiro mu rukurikirane rw'inkuru turiko turabatunganiza kuri ico kibazo uno munsi tubabwira ica abavyeyi abana na leta bagona kwishigwa mu minwe yabikorera utwabo uwo mugambi umunyamakuru Diane Ndonse abitugire kumuriri
Kungorane zijanye no kutazoshobora kuronka uburaro mu mashure yisumbuye ku banyeshure ubushikiranganje bw'indero nta mpungenge bufise ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya gushasha uburaro ryo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze rirekurira umuntu wese na cane cane amashengero yifuza gushinga umutahe mu kubaka uburaro ku mashure Umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko byo kunganira ubwo bushikiranganje
leta yaruguruye kandi ababishoboye ari nk'abavyeyi magiye hamwe mushira hamwe canke ari nk'amashengero canke abandi bari bose babishoboye barashobora kubaka hafi y'amashuri bakubaka uburaro bumvikanye n'abavyeyi bakakira abo bana nabyo nyene ibyo twobikenguruka kandi ritegeko rirabirekura kugira ngo aho bigoye abana bashobora kuronka uburaro hafi
ariko rero bamwe mu banyeshure bafise amakenga ko batazoronka amafaranga yo kuriha muri ubwo buraro bw'abikorera utwabo bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika kuri rise muramvya basaba ko leta yobandanya ibashigikira ahubwo ikarusha uko yahora
babishize mu minwe y'abikorera utwabo natwige twogira ingorane kwera uwo cyusanga uburaro umengano bw'abantu bafise amahera Kuchagua kwa na baba tuunzi ni hakuwa kama prive ura higa baba na baba tegezi.
Na du sanzo du tangu bahariyo beshana nira hakuwa bina shobo kadeta yoshi amu nundi bogo kubogo watu gavana.
Hariyo na beshi muri tuwebke kasa ngaku muri kufashwa na mu kurwa uchangi mutoi wa awe. Bichabibu na cha nengo bu na holandi hangi bihumbi hachumi hachangia ndanga mubgirati. Baad kuingire kovi vire kandi sumuvize iwa nje deja tulavuka na na wenye ne nihetsa ngo bimgoro hile cha.
Ikana bavize iyi babo na kuwa na babo vyo bagora kuiga mashure kugera muri kam. Minuza kubw'amikoro make basanganywe byongeye basanzwe baba mu mitumba aho umunyeshure atokoroherwa kwiga ataha muhira aba ni bamwe mu bavyeyi baba ku mutumba Nyarucamo wo muri komine Bukeye bavuga ko abana babo byo bagora ko basubira kwiga mu gereta yokuraho uburaro gose
mu minwe yabikorewe twabo ishure cyari hagarara ku buryo burebure burenze kubwo leta yahuri ifasha abanyeshure n'ubwifasha guterera abavyeyi cyane ndabona ko abantu benshi batozura kwiga abantu tubare ngaha muri kagare ka Nyarucamo n'abakene nibo shaka kurihira umwana ngo yige amara amashure yirihira ishure cyangwa hari hiko n'abavyeyi
Ho muri kaminuza urazi ko bamwe biga basaba indaro bakirihira bakongera bakiriha n'amafaranga y'imfungugo. Ntugende rwose amafaranga utangira umunyeshuri yiga kugira muri kaminuza heza amashuri muri private.
Muri rusangi abavyeyi babirimizi basanzwe bikora ku matongo canke ku bitungwa kugira ngo bashobore kwigisha abana. Ariko rero bamwe bavuga ko amatongo yaze batoronka ayo bagurisha nayo basigarana ibintu bikunyugwa nuko Nayo bafise atacimbuka ngo batume bikora ku mwimbu aha kandi abavyeyi baracibwa intege mu kwikokorera umwana kubijanye n'ishure mugaheza ntaronke akazi nkuko uyu muvyeyi abivuga
urumva maze kubona umwana yo kwigukazura rya gatongo ikomureze uvungura ko gatangura kuri ahigeterambere ryo umwana cyasangana nyatambere rya mwana amwe atagira kuri kuramurondera
ahejeje ishure ntiyo cha gusubiza amahera agasaba kagurandi matongo
ibintu by'abanyeshuri umva naho yiga ubu yatuye ko turabina mu gihugu wacu abize ni beshi yabicaye baguma gora abavyeyi batugora kugira umuronke risabune ho nyine umva yahora ari umunyeshuri nizangora umaze kuguma ubona umwana aje gukukumba ngaha mu hagafatisa ukamwe n'abavyeyi yarize kumba ngo yaheje Nibyo bidutera ingwane umva nkubwiye nti amashuri yaraheze nta mashuri mbona nk'acatumariye twebwe abavyeyi nta nagitoye yumva umwana adateye imbere yize urumuvyeyi nawe urumva utumenga n'ubundi twakoreye ubusa
hagataha tumenyeshe ko leta isanzwe ishigikira abanyeshure bantaho nikora haba mu kubaronsa uburaro cyo kimwe n'amafaranga y'ishure ariko uko itegeko riringaniza gushasha uburaro rivuga nuko bantaho nikora bazorabwa n'amakomine bavukamwo. Iruhande yaba harabasanzwe bagendana ubumuga bwo kumubiri kwiga bataha mu mitumba bitokorohera. Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero abandanya avuga ko iyo ndinganizo nshasha itabasize inyuma.
Umunyeshuri agendana ubumuga bibonetse yuko akwije amanota bashobora kumuha ikibanza mu buraro, ibyo birategekanije n'amategeko. Cyane n'abantu nikora amategeko asanzwe ariho nuko bamenywa n'amakomine bavukamo. Amakomine arabandika gacha kitunganya ku buryo bafasha abo bana babo.
Tumenyeshe ko muri ritunganywa rishasha ry'uburaro, uburaro bwitirirwa leta buzosigara ku mashuri y'akarorero gusa, abandi bakiga bataha. Ayo nayo yatanguranye n'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushira 2017 ari wo ubu uri kurarangira, akabagera kuri 6 mu gihugu cyose. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Aha nyene ingorane zo kwiga ku mashuri ya makomine ziguma ari nyinshi ku banyeshure, ni mu gihe ayo mashure asanzwe adafise ibisata vyose. Ivyo bigatera ibibazo abanyeshure nk'uko muzovyumva mu kiganiro iwanyu mu ntara c'umunsi wejo. Nari nabiciye ku masonga nkitangura, bamwe mu bakongomani baba mu micungararo y'ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo bafatikanije na bamwe mu bakongomani baba hanze y'igihugu baherutse kwandika urwandiko bita petition mu rurimi rw'Igifaransa basaba ko iyo kambi ya Rusenda yimurigwa ahandi. Igituma muracumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Nyuma y'imyaka igera kuri ibiri nkambi yo mu Rusenda yubatswe muri lokalite ya Rusenda, Rurinda, Bamate ho muri groupe y'abarara noro na basimu nyakanoro ndetse na basimu kumanoro ho muri secteur ya Tanganyika territoire y'Fizi ntara Kivu y'Amajyepfo. Itsinda ry'abakongomani baba hanze y'iki gihugu rizwi ku izina rya Mbondo Africa ryandikiye vice ministre w'intebe akaba na ministre w'umutekano n'imibereho myiza y'abaturage bamusaba yuko inkambi yo mu Rusenda yakwimurirwa mu birometero 150 dore ko aho yubatse iri mu birometero biri munsi ya tanu n'ikiyaga cya Tanganyika, ikiyaga gihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Impamvu iri tsinda rishira imbere ni impungenge z'abaturage benshi bo muri teritwari ya Fizi bavuga yuko umutekano muke wagiye ugaragara kuva inkambi yo mu Rusenda yubakiwe. Emmanuel Ntirampeba, perezida w'inkambi yo mu Rusenda, aragaruka mu yikubiye muri ibaruwa muri aya magambo:
petition twabonye yanditswe n'abantu bo muri Sud Kivu boba bari hanze y'igihugu, twabonye ari ibintu bashatse kwibutsa biri mu mategeko yuko inkambi yacu iri hafi y'imipaka, bikatubwira ibintu byabaye hano ku nkambi nyinshi zabaye ziri muri Kongo cyangwa se mu Burundi zari hafi y'imipaka zagiye zironka ibibazo zihuye n'abantu baba bavuye muri ico gihugu cyangwa indi migwi yose igwana ikaba yaje kubatera. Natwe rero bakarakabona ko bivanye n'abandi bantu bahora baza gutembera ngaha kandi bavuga ko bo barabarundi bo barungitswe na leta y'u Burundi, bakavuga ko hashobora kuba ikibazo impunzi ziri ngaha zishobora guhura nazo kubera turi hafi y'umupaka. Noneho bo bereka leta, bereka umushikiranganji yuko byari byiza yuko inkambi itoba iri hafi y'umupaka. Bo ubwabo barerekanye neza yuko inkambi yoja kure y'umupaka, barerekana yuko uko amategeko avuga yuko inkambi ibwiriza kuba inyuma canke se ku birometero birenga 150.
Prezida w'inkambi yo mu Rusenda akomeza avuga yuko iki kibazo cyo kwegera umupaka bagiye bakibwira bamwe mu bayobozi ba SER ndetse n'inzego za leta ya Congo.
Twaragiye tubicisha ku buryo bw'amakete n'umuyobozi w'inkambi yahora yarabivuze ko yuko turi hafi inkambi twari dukwiye kwegezwa kure y'igihugu twavuyemo, ariko nabo baragerageje kutwereka ko no ngaha tangorane zihari turindwe tugize gute mugabo wiravye uvuye kwitanganyika kuko tubona ariho ari frontier turi hafi cyane ico gihugu turabisaba mugabo batwereka ko bazoturindira umutekano igihe cyose tuzoba turi ngaha mu nkambi.
Washatse kumenya ubujye impunzi z'abarundi zibona iyi baruwa mu gihe yaba iramutse ishizwe mu bikorwa iyi nkambi kimurigwa ahandi, maze tuganira na zimwe muri zo.
Twege bishobora tugenzereza bo tuyimura bagatwara amahandi hantu buzima tukahandanya bwa bundi nyene duhayabo yacu tukayipakira uko nyene tuwege ngaha twara kwarangurizo ndagara twarabanye neza n'abakongomani babisanzwe ikibazo kiriho nuko barakwegereye u Burundi
ahikintu twahombera nihezo twagenda kuruzi tukaronka izo mboga z'abana barya bikadufa tukaronka namahera birashika ntidupoke na gasabune tukagura gasabune ico nico kintu tubona twogizene tuba tuwahombe tube twarima twari bimaze kubana imirima yo dusoroma mu myumbati
ariko hari n'izindi mpunzi z'abarundi zivuga yuko iyi baruwa idakwiriye gusuzugurwa kubera izi mpamvu
imaze kudutura ubwoba sagaseshwa muri biramaze kwibonekeza yuko hari abantu bava i Burundi bo bafitaniye imigenderanire iri hagufi cyane na guverinoma y'Ubujumbura bakaza bakinjira muri nkambi biturutse yuko tugabugwa na Tanganyika bakongera bagasubira byoraga bikica bidutera ubwa kuko tutaba tuzi by'ukuri ko babazanywe n'amahoro.
Tumenyeshe yuko muri ibaruwa itsinda rya Mbundo Africa byibutsa ingaruka byagiye bitera kubaka inkambi z'impunzi hafi y'ibihugu zivamo, aha bakaba batanga ingero z'inkambi z'abanyarwanda zatewe igoma ndetse n'inkambi y'abakongomani yatewe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Redasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Kijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nk'uko bisanzwe misi yose ya kabiri nica abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano no musi rero ikiganiro iwanyu mu ntara cakubitiye gato mu ntara ya Gitega kugira ngo tuyage n'abanyedini bo ngaho igitege ico bagona ku masengero yubakwa mu mihana itandukanye. Duhe mikro mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro abanza twakirire abatumire bari kumwe igitega.
Ego Diane nini nahazwe nkuko muhejeje kubishikiriza turi hano mu ntara ya Gitega tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umuryango w'abayislam hano mu ntara ya Gitega. Ndabana mukije Sheikh Said
Mahoro cyane.
Ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega. Ndabana mukije neza pastor.
Mwaramutse.
Uno munsi tukaba tugira tuganire kubijanye no kubaka amasengero hafi y'inzu zibamwo abantu nko mu makartier ekambere no mu mitumba itandukanye iri mu gihugu. Dufatiye imbere akarurero kaha mu ntara ya Gitega aho mu bibanza bitari bike hibonekezamwo amashengero menshi n'imisigiti iri mu makomune atandukanye agize ino ntara. Bamwe baridoga ko hari abavuza urwamo mu gusenga bakabuza amahoro abandi bakabona yuko rimwe na rimwe hari agateka kabo kabagahonyanzwe. Rero turi hano muri studio kugira tuganire kuri ico kibazo n'aba bakozi b'Imana. Reka mpere kuri Pasteur Jérôme murongoye ishengero Assemblies of God mutubwire kubijanye n'ibibanza vy'amashengero mufise hano mu ntara ya Gitega. Namwe murabona yuko bishobora kuba bigora abantu baba hafi y'ishengero ryanyu.
Ego hari gihe ushobora gusanga abantu iyo bariko barasenga cyangwa bariko bararirimba ugasanga birashobora kugora abantu baba bahegereye, ariko rimwe na rimwe kenshi na kenshi mu mashengero barashobora no kuraba ukuntu bashobora gusenga cyangwa bagahimbaza bitarengeje urugero kugira ngo ntibishobora ku tere ingorane ababa babegereye. Hari gushaka gusanga turi cyangwa dukorera cyangwa abandi bari cyangwa bakorera ahantu hegereye imihana, ariko niyumvira yuko nukwiga kubana neza nabo bantu baba bariko barasenga bariko barahimbaza, kuko iminsi yose abantu bashobora kubana ngo bakore ibisa ngo bakore ibintu byumvikana bumva kumwe, ariko niyumvira yuko rimwe na rimwe no koresha ikintu bitwa tolerance no kuvuga ngo kwihangana ku kintu kibo kiko kiraba kuko ntibasenga umusozi ngo basenge basenge ijoro ryose.
Cher Mosi mwebwe ama imisigiti turayibona mu ma quartier atandukanye ngaha mu gisagara cha Gitega, mbe mwebwe hajya muri ko murahamagara abayisilamu banyu ngo baje gusenga ntibona ko rimwe rimwe harimo kurengera abantu mudasangiye kwizera iyo muri ko muravugira muri ajya ama micro hejuru bashaka kutavyakira neza kuko rimwe na rimwe usanga harimo ijwi rirenga cyane mubivuga kwi
twebwe ubwa mbere ho mu masengesho dutegerezwa guhamagara kuko tuba tiko turahamagara abantu kugira ngo banyarukire ma misigiti iwacu kugira ngo bitabe ako kamo. Burya rero twebwe tuba tubatumiye ko kuko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibagira, hanyuma ico kuvuga yuko hariho abo babasitazwa n'iryo hamagara sindavyiyumvira cyane cyane ko ari ibintu bidafata iminota ngira ngo ibiri canke numwe ngira ngo ntubushika
rero rimwe na rimwe abantu kutihanganira ikintu biva ngira ngo mukutamenya cyangwa mukutabamenyereye ico kintu ari gishasha kuri we naye handi ni ikintu gisanzwe gose kandi twebwe mu bisanzwe igihe duhamagara habari ku murango ego ahandi naho duhamagara ho ba mu bucagucagu mu bisanzwe aba babazinduka ku mirimo bamwe bamwe baba bamaze kuzinduka ngira ngo nuko iwacu tukijyama cyane n'ahandi 11 nko mu bindi bisagara mu bindi bihugu biteye imbere abantu bamaze kujya ku kivi ayo n'amasaha abantu baba bariko baraja ku kivi kuri ubwo rero ni ryo saha mbono umengo bamwe bamwe bohava bidogera muga mu bisanzwe si ikintu kivuga ngo gifata iminota myinshi kandi ahanini abantu benshi baba bamaze kujya ku kivi cyane bariko barikazanura ngo baje ku kivi
mukiri ngaho onye cher mosi haraka rorero kahagufi dushaka guca tubaha kaho muri quartier musinzira hari umusigiti wanyu ubu unye tuko turavugana ababa muri iyo quartier basavye yuko mutosubira kuza murahamagara abayisilamu gusenga hajya mu bucagucagu mbere bana nasavye yuko nigiye cisa himwe y'ijoro naho nyene mutohamagara abakristo banyu ivyo ntimubona yuko kwa kwihanganira mwariko muravuga kutari ko kuraboneka ubwanyu muvyakira gute
ubwa mbere hoho twebwe nk'abemera idini rya Islam ikintu ca mbere twigishwa no kwihangana burya nkuko bama bavuga bati umuhindi mushasha utera amabavu canke kugira ngo umuntu azomenyere birafata igihe ego birashobora kumvikana kuko muri kamere ka muntu ikintu iyo ari gishasha kuri we ahanini umuntu ntashoka cakira rero birashobora kumvikana nk'abantu batari bamenyereye n'ibintu ndavyizeye bizomara umwanya muto cyane kandi noneho basanzwe bahamagara mugabo ngira ngo ni ijwi n'iryo ritasohoka cyane mbona handi n'ubundi barahamagara kuko twe nasengesho gyo bari baye mu gihe tutoba twahamagaye
pastor amashengero menshi y'abaporoti eka mbere n'abakatolika hariho ibintu bagira by'ibikorane bitandukanye bamwe bamwe mbere bakagira n'amakesha mwijoro mbega nk'ayo masengesho aba mwijoro abantu baryamye nta kintu cyo kubona yuko harimo ukutubahiriza amasaha nyene umuntu yoraba agasenga kugira ntibihave byakigwa nabi n'abandi
urazi yuko n'uwo dukurikira Yesu hari igihe akesha akararasenga ijoro ryose birafise icyo bifasha kandi birafise igituma ariko cyane cyane nibaza yuko abantu bamwe bamwe barashobora kwibaza bati kubera iki abantu basenga bagakesha no mu ijoro kubera iki abantu basenga mu masaha tarayo ibikorwa abantu basanzwe bakora ndiko niyumvira yuko kandi sinimvira gusa n'ukuri nibaza ko igikenewe suko abantu bohagarika gusenga muri amasengesho yo mu ijoro kuko ni igikorwa kivugwa muri Bibiliya igikuru n'ukumenya abo bantu basenga basenga gute bashirijwe hejuru cyangwa barishira hasi kenshi na kenshi rero niyumvira yuko gusenga byiza no gusenga abantu bakamenya ko hari abantu bakikuja aho hantu bakeneye kuruhuka ndivyo ndabishigikira yuko abantu bagerageza kugabanya urabona ko abantu barashira gusenga mu ijoro bagasenga bavuza ingoma muri ico gihe baba ariko barabuza amahoro abandi bagasenga bashirijwe hejuru ariko kandi abantu bashira gusenga naho bari benshi bagasenga bashirijwe hasi kandi ikikorwa basabwe gukora bakagikora
Cher Mosi kujya kuno muduzijwi cyane muriko murahamagara mu ma micro biraboneka ko tubibona cyane mu makartie canke mu bibanza biba birimo abantu benshi kuvuga yuko bajya abanyagihugu bo hasi bo bari kubera badasingene babivuga kugira babagaragaze yuko batabishimye ariko gituma tubona imisigiti ari higwiriye cyane aha ndavuga nka makartie abonekamwe abantu bifise si kenshi tubonamwo imisigiti ubwo sukubera bobo hubari gutinya na bivanye uburongozi bwa bamwe n'abandi ariko gituma tutabona imisigiti muri ayo makarita
burya rero ikintu no vuga nuko ni haba hamwe iyo misigiti tahari birafisi imvo iyo byavuye ngira ngo kuva mu gikoloni hariho ukuntu ngira ngo nk'idini ya Islam yavuga ukuntu abafaransa nibo bavuga bati la perception est culturelle no kuvuga yuko uko umuntu abona ikintu bivana nuko yakuze nuko yamenyereye kuri ubwo twebwe duhamagaye umuntu ashobora guca umenga aracyumvise ko kimubaye mugabo yumvise nk'inkengeri ntana yumve yuko yavuze kubera iki kuko ari cyo yamenyereye abona ari gisanzwe atanabona yuko cyo bakimugaye mugabo icyo kindi kubera kiba ari gishasha kuri we kigaca gituma umengo yumva kumengo cyo bakimutsitaje
muti rero abavuga yuko rijyajwirirenga cyane harimo gushikuza kuri bo
ahubwo mbega je no babaza bamwe bamwe nk'ubu kiretse ngira ngo nk'isaha 11 naho nyine ko habara gacerereka kanini naye handi nk'ubu saa 9
abana baba baryamyeshe
ikabana na hari wacha abana bararyama none bose sa abana koko batabyuka canke oya niyumvire kwa kundi harimo akantu ko gushikuza kandi ikintu kitamara iminota irenga 2 sinumva yuko cuba ari kintu cyo tuma abantu bagira impungenge zirengeje
irya samwe ijoro canke saa 9 ijoro yoyo ho mubona gute ntaba ni mwijoro abantu baryana
samwe ijoro ngira ngo abantu nta ikintu kitamara n'umunota umwe samwe ijoro abo bantu ntibaba barajyama ibyo byose eka nubu bayajyama nta siniyumvira yuko cyo mubuza kujyama ngo nuko ngo bahamagaye
samwe saa 9
nje niyumvira ko ahanini ari kwihangana kuko burya je niyumvira yuko atari kintu cyo habaye umutima gushyira imbere umutima wo kwihanganira abandi no kwihanganirana niyumvira ko atari kintu cyo tuma bamwe nabandi bagira impungenge zirenze
mbe none pastori ibi bikogwa byo gusengesha ntako ni bikogwa byokogwa amasaha tawe bitera ingorane mukabikorera ko kugira ntihagira imyidogo kuri bamwe nabandi
egome amasaha dusangwe dusenga twebwe dusenga ku murango dusenga kuva saa 3 gushika saa 6:00
aha ndiko ndavuga kubijanye n'amakesha ahanini ajya bamwijoro
ajya bamwijoro ni mvira yuko bigoye kuyaheba kukubera ni bibilia rero amakesha abantu kuyakora ahubwo twokwiga tuti mbega twokora amakesha gute bitavugije amahoro abandi
ivyo birashoboka gapasa
ivyo birashoboka gose
mwabigenza gute
mu kubikora no gusenga bacishije ijwi rigufi ntibavuze ingoma ntibashira ijwi hejuru cyane nimvira ko ivyo cyo kindi cyo fasha kugira ngo abantu benshi bashobore kutagogwa nayo masengesho ko iyo uri kurasenga ukabugoya abandi nacyo ni ntambugisha uburimwo kindi nakikinda cyakabiri no vuga nimvira yuko nkuko bariko bavuga kenshi iyo umuntu ikintu atakimenyereye cyangwa atagikunda iyo kivuzwe kimucumita mu mutwe kimucumita ku mutima rero kenshi na kenshi rero hajya benshi bavuga bati birangora kandi binanani biragorana no kuvuga iki ntabagomba kumva ajya masengesho ariko aravugwa shankiri jazina lirikorira vugwa murajya amasengesho kukubera rimugora rero nico gituma nimvira ngo sabantu benshi babagogwa no gusenga ariko abantu benshi bafise ingorane kuko badashaka kumva ayo masengesho kukubera abagora
murakoze pasteur cher monsi ikibazo nica kindi nyene ntakuntu mwebwe ivyo bikogwa mwubikora amasaha atawe bitera ingorane
urya twebwe none urumva bisanzwe bizwi amasaha y'amasengesho arazwi kuri twebwe hari isengesho yo mu gatondo hari ya kumutaga saa 6 hari ya saa 9 hari ya 12 ni ya saa 1 nigice je ndazi nko mu ntara ya Bujumbura nka buriya je nahora numva eka nahandi hose hari abantu bamwe bavyuka abaja kuri mu muceri baja hehe ngo twumvikane yuko tuzohurira ngaha tugiye ngo twumvise wa kibaru wa mbere bivuga yuko urya muntu ahubwo afise akamaro ababwira yibutsa bamwe nabandi ati burya harakeye rero tsinduka muje ku kivi abona batari abayisilamu hari abantu benshi cyane bafata programme ngira ko atamasaha baba bafise nibindi bavuga bati wa kibaru wa mbere tuca tugenda ivyo genda navyiwumva kandi naravyibonera nk'abantu baja gukora arukuri imimiceri muri za Kinyankonge canke baja hirya muri za Nyarumanga n'ahandi yego abantu bato nta numwe biratsitaza sinzi abandi rero urumva ngira ngo sinzi biragoye kumva mugabo ni kwa kundi ko kuta ikintu kiba ari gishasha ngira ngo kuri bo kuko hariho nk'ahandi nk'aho iwacu ahuvuga hakurya hari isengero kandi nta numwe yigeze agitwarira kandi bahora bagira ayo makesha bakavuza ibitari n'ibiki twe nta bitari tuvuza nta ni kujya guhamagara bitamara iminota 2 mugabo urumva bivanye nuko kwa kubona ibintu ya perception ucumenga uti iki kintu oya hajya rero biba bifise izindi mvungira ngo naye handi hoho nta kintu cy'iminota 2 cyo tuma umuntu atihangana kandi none habantu bato bose nta numwe ndumva bitsitatse
ego reka nshimire abatumire bacu kuri kino gice ca mbere tuzoheza dushishikare igice ca kabiri aho tuzokumva ico abajejwe intwaro nabo bivuga ko kuko iki nikibazo gikomeye kiraba abo mu ntwaro aho nabo bazoheza bakaduha umuco wingene babona ibijanye no kwihanganiranira na cane cane mu bijanye no kubahiriza umwe wese ukwizera kwiwe
Harakoze Raisa Liliane n'amahoro n'abatumire bari kumwe igitega ntimuzosiberere ikiganiro cha kabiri kuri ico kibazo nyene ku munsi wa kabiri nkaho twatanguriye ni ngaha ncuti bakunzi turangirije ikiganiro wanyu mu ntara Innocent Kimenyi na Ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze cane Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twahereye.